Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatatu nigenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabaha imwiriwe cyangwa imaramutse bivanye naho uherereye iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izi nyonguru nkuru zikurikira abashikiranganji bashasha 13 bagize leta y'u Burundi irongowe na Nestor Ntahuguye yahoze ari umushikiranganji ubwira cha leta kuri uno wa gatatu niho barahira imbere y'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka umugambwe MSD bavuga ko iyo leta atacuba yiteze ko kuko kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi yawutaye kwa amazi gutorera umuti ibibazo bikomeye byugarije u Burundi n'Abarundi. Inganzo nshasha y'amakomine n'intara ngo ntacu igiye kuzanira abanyagihugu atari ukubananiza. Ibyo bivugwa na Jean Bosco Rwigemera n'icyegera cy'umukuru runani w'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi Sefurarusha. Muri ano makuru muraza kubyumva. Nayo mu kiganiro ku isoko tuza kugaruka ku kibazo c'abana bo mu ibarabara kibandanya kibonekeza ku murindi uteye ubwoba. Aya n'ayandi mu kanya sankazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abashikiranganji bashasha 13 bagize leta y'u Burundi kuri uno wa gatatu barahiye imbere y'umukuru w'igihugu akaba barongowe n'umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahuguye asubiriye muri ayo mabanga Gervais Ndirakobuca aherutse kugenwa kuba umukuru w'inama nkenguzamateka Idonido na Jean-Georges Kibogora.
Iyo leta nshasha igizwe n'ubushikiranganji 13 izoba irongowe na Nestor Ntahuguye yegenye kuba umushikiranganji wa mbere akaba asubiriye Gervais Ndirakobuca aherutse kuba umukuru w'inama nkenguzamateka. Abashikiranganji batatu bonyene nibo bagumye muri leta nshasha, babiri muri bo mbere bakaba bagumanye ubushikiranganji bahorana, nabo akaba ari François Habyarimana yagumanye ubushikiranganji bujejwe indero n'ubushakashatsi, Edwine Baradahana yagumanye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, Marie Chantal Nijimbere yavuye mu bushikiranganji bw'ubudandaji aja kurongora ubushikiranganji bwo kwibona abansi no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugamba. Muri bashasha muri iyo leta harimo Leonidas Ndaruzaniye asubiriye Martin Interetse ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano, Edouard Bizimana asubiriye Albert Shingiro ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, Alain Ndikumana yagizwe umushikiranganji w'ikigega cya leta n'ubutunzi, Artemo Katiyagwa nawe yabaye umushikiranganji w'ubutungane n'ivyerekeye agati akazi na muntu, Asani Kibeya nawe yabaye umushikiranganji w'ubutare n'agataka, ubudandaji n'ivyerekeye ingenzi, Kalinimba Rushimana yasubiriye Prosper Dodiko umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije, Jean-Claude Nzobaneza nawe asubira Dieudonné Dukundane umushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta n'ivyo kuyunguruza, Gabriel Nizigama nawe akaba asubiriye Veniste Muyabaga mu bushikiranganji bujejwe abakozi ba leta, Lydia Sekera asubiriye Gervais Abayeho umushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama, Gabi Bugaga nawe asubirira Leocadine Cyayisaba umushikiranganji bujejwe guhanahana amakuru n'ibimenyesha makuru.
Ngomenya ko abo bantu bose bagize leta nshasha barahiye kuri uno wa gatatu imbere y'umukuru w'igihugu.
Urakoze Jean Georges Kibogora. Bagize leta bashasha ngo ntacu umuntu yobitega ko gito, ahubwo ngo bashobora gukora nabi kurusha abahahora, bivugwa n'umugambwe MSD Pitase Shimimana avugira uyu mugambwe akaba yemeza ko umugambwe CNDD-FDD kuva ushitse ku butegetsi bonaniwe no gutorera Abarundi mu kubaha ibyankenerwa mu buzima bwabo, ngo n'abaje ntacu baje guhindura kuko atanyishubazanye kwibazo byugarije abarundi ipita shimimana atera kamu abarundi kuvira hasi rimwe bagaharanira kurondera ubundi ubutegetsi bushobora kubakorera ibyo batigeze baronka ku ntase nde DFDD tumukurikire
nta kintu na kimwe abarundi bo kwitega nimbi zitwa leta byahahora byarayitaye kuwamanzi kuronka inyishu y'ibibazo murengera byugarije igihugu niyo yindi mwita leta nayo nyene izokora co kimwe niyabahahora ahubwo ibintu bishobora kunyuka gusumba uko byahahora kuko abayisizeho nibabandi nyene ntibaravye ubumenyi ngo barabe ubuhinga n'ubushobozi ahubwo baravye ubugenzi kimwe bita nkinga yanje canka mwana wa mama abandi nabo bahuriye ku bucuti bw'iki canke kiri ngaha rero c'abarundi bakwiye gutahura nuko Burundi bumaze imyaka iri kirarenga 15 budafite leta ikorera abanyagihugu canke batunganirira ibiriho canke ibimaze imyaka bisigwaho nivyo twokwita leta z'igikenye na gahotoro usanga kenshi zihurikiyemwo akagwi k'abasuma n'abambuzi birirwa bariba ivy'igihugu bagatoteza abanyagihugu ku munsi ku munsi ni leta zananiwe bimwe biboneka kwisinzima nta handi hashobora kuba leta ishobora kubura inyishu y'ibitoro ngo iburi inyishu y'amafaranga y'agaciro ngo iburi inyishu y'umwavu w'ikizungu ngo iburi inyishu y'ibinyobwa ngo yongere ibandanye yitwa leta ivyo ntibishoboka kandi nta handi na hamwe bibaho ku isi kiretse mu Burundi gusa nico gituma tugasiba gutera kama abarundi bose kugira ngo bahaguruke nyabuna barondere leta ishobora kubakorera ivyo batarose kuri izi leta zose zikomoka muri CNDD-FDD kandi batiteze no kuronka no kuri yarayishizweho na Evariste Ndayishimiye
kandukira igisata kijanye n'ubutungane sentare nkuru y'igihugu imuyinga mu ntara ya Buhumuza ishashe mu ntahe y'icese mu manza z'ibyaha yarahanishije ku munsi w'ejo umunyororo wo kuva ku mwaka umwe gushika kuri ibiri abantu munani bagiriwe n'icyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu abo bantu bakaba bari bafatanywe kuva ku itariki 16 mu kakaro guheze amaritiro arenga 2,600 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bari bakuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania hamwe n'amakarato 20 y'imitobe atandukanye be n'ikarato imwe y'umuvinyu witwa Imaji nk'uko amakuru ava muri iyo sentare abimenyesha abo bantu bose uko ari 8 baburanye bemera icaha ariko indwi bamije sentare ko bari abakozi ba Jerome Ndayisenga iyo sentare yabagirije bose icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cha icira Jerome Ndayisenga umunyururu w'imyaka 2 n'agasunzo k'amezi 6 hamwe n'ihadabu y'amafaranga 2,200 abakozi biwe indwi nabo bakatigwa umunyururu w'umwaka umwe n'agasunuzo k'amezi 6 hamwe n'ihadabu y'amahera 100,000 kuri umwumwe abandi 4 bari kumwe nabo mu gihe bahagarikwa bashoboye kuyanyaga sentare yashinze kandi ko icyo gitoro kigurishwa icamunara amahera akinjira mu kiga cya leta amapikipiki 11 nayo yatwaye ico gitoro akarihigwa ihadabu y'amadolari y'abanyamerika 2,100,000 ni ukuvuga 6,648 5 arenga y'amarundi nayo nyene akinjira mu kiga cya leta
inzamba
indinganizo nshasha yo kuva ku ntara 8 zahura zigize igihugu zikaja kuri 5 no kuva ku makomine ijana na cumi n'icyenda akaja kuri mirongo ine na tatu, nacyo bizozanira umunyagihugu atari ingorane. Ibyo bivugwa na Jean Bosco Bigemera, icegera cy'umukuru w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi Sefo Larusha. Kubwiwe ngo leta yari yafashe iyo ngingo kugira itezurire abanyagihugu no gutezurira amakomine, ariko abona ko atari byo na gatonya. Iyo ngingo leta yayifashe irabye ingene intara n'amakomine bitunganijwe mu bihugu byo mu karere, ariko itarabye neza ibibazo bihanze Abarundi, kuko atari bimwe n'ibiri muri ibyo bihugu. Kurikira Jean Bosco Bigemera.
Duhereye ku mvo twagiye turumva ku bategetsi, nuko intumbero ariyo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, ariko ico n'ikinyoma. Kugabanya umuzigo n'uburyo amakomine yahora akoresha mu mirimo yayo, aho kiretse badashatse gukorera umunyagihugu canke ngo bahereze amazone amabanga mwamwe yahora yega komine, narahandi ho izo komine ntaco zizoba zikimariye umunyagihugu. Kwagura akarere ngo utozwamo amakori n'amatagisi, naho nyene ni ku nyungu z'abategetsi, kuko uravye bene gutanga ayo makori n'amatagisi ntibahindutse, ntibagwiriye. Ego data wanje yahora aja mu makomine ijana na cumi n'icenda, azoja mu makomine mirongo ine n'abiri. Mugabo ibisabwa mu iterambere biguma ari vya bindi nyene. Imihana ikeneye amazi meza, umuyagankuba, amavuriro, amaduka adandaza imiti, abana bakeneye amashuri, amabarabara akeneye kubakwa canke akeneye gusanurwa n'ibindi, nta kizoba carahindutse. Ngo kuroranisha n'ibindi bihugu byo muri aka karere ibijanye n'indinganizo y'intara n'amakomine, navyo nyene ntibifashe. Baca umugani mu Kirundi, w'ingende w'undi iravuna. Ukwigana vyonyene n'ukuraba ko n'izindi ngingo mperekeza ziba zafashwe, ahubwo twatanisha umenga ntubona yuko urerekeza. Ni iyihe migambi ijanye navyo leta yoba yarategekanirije izo ntara n'ayo makomine? Ni bimwe twumva imisi yose byo kwido, ni bimwe twumva imisi yose byo gutuma ikomo ku bandi kubyananiye leta ushira mu ngiro. Leta igomba kwigana nigende irabe ingene ivyo iyo ndinganizo y'abandi yagenze n'ibijanye nayo, yeze igaruka ifata imigambi irashe ijanye navyo. Atari aho no kwihamenya y'abatwenzi, no kwigira kure y'umunyagihugu.
Jean Bosco Bigemera avuga ko muri kahise habaye indinganizo nshasha, aho intara zavuye ku munani zija kuri cumi na zitanu, hama ziva kuri cumi na zitanu zija kuri cumi n'umunani. Ngo iyo ngingo yaragiriye akamaro abanyagihugu mu kubegereza ubutegetsi n'ubunyetwikire. Jean Bosco Bigemera abona ko iyo ndinganizo nshasha ije gushira mu kaga abanyagihugu, igaha ibyubahiro abategetsi gusa.
Turazi ko higeze kuba indinganizo nshasha y'intara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri, tuva ku ntara umunani tuja ku ntara cumi na zitanu. Munyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zahavuye ziba intara cumi n'umunani, aho hose intumbero kwari ukwegereza intwaro abanyagihugu. None ngaha ninde ari mukuri ku bijanye no kwegereza intwaro umunyagihugu no butegetsi bw'ubu canke ni buriya butegetsi bwa kera twibaza ko ari wa kera kumva zikurikira urugendo rw'umunyagihugu akeneye ubufasha rwari rwaragabanutse n'ubundi buzi bwa leta mu bisata bitandukanye nk'amashure uburimyi n'ubworozi iby'amagara y'abantu ubutungane n'ibindi byageregerejwe umunyagihugu ubu naho byose barafuse umunyagihugu bamushize mu kaga kuko bizomugora gushika ku ikomine bizomugora gushika ku mugwa mukuru w'intara hageze kumbe kuja kuburana bizomugora n'ibindi n'ubundi burya rero n'abategetsi ntibabibona hari benshi bari muri nankana batazi ejo habo mu kazi bahora bakora murazi ko abarundi benshi bakunda kandagize bwakeye ubu rero ibyo byicaro by'iteka byagiye abo bafise umwidogo haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rwa komine reka ntibaririmba muri make indinganizo shasha y'intara n'amakomine by'iz' Uburundi ntacije imari ry'igihugu n'abanyagihugu atari ku dusubiza inyuma ukwamiza ku nzira umunyagihugu maze agume yiruka inyuma yabanyakubaho kandi ataco bamumariye nta kindi kishasha iyo ndinganizo izanye
imbere yo gusozera n'amakuru dukurikire ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku kibazo c'abana bo mu ibarabara kibandanya ku murindi uteye amakenga mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahunga
ku isoko isoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara ni ikibazo kimaze igihe mu Burundi kigasa n'icyabaye akayobera bahinga kuko biyongera ku mwanya ku mwanya mu bice by'intara zo mu buraruko barenga igihumbi baharugwa muri uwo mugwi bamwe bakaba birirwa mu mabarabara bagatahabwije bamwe mu bizu bitaheze kubakwa ariko hakaba n'abagirirwa amahirwe yo kuronka imiryango ibahindaro abo bana bakaba ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'abuhe igihugu muri rusangi no kuba abantu ubwabo na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme bahura nabo bakabagirira nabi harimo no kubafata ku nguvu mbega none umuti w'icyo kibazo woba uwuhe kuko rwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'urwaruka NIJEB ivyo nivyo tugiye kubashikiriza muri kino kiganiro ku isoko mugiye gushikirizwa na jewe Pierre Gahunga ndabaha ikaze abo bana bo mu ibarabara barenga igihumbi mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu honyine amashirahamwe yitaho ineza y'abana avuga ko hafi igice cy'abo bana birirwa mu mabarabara bagataha abasigaye bakaba birarira aho bwira bageze rimwe na rimwe mu kibano abo bana baragirizwa ubukozi bw'ikibi Idonido na Dani Claire iratwumva
iyahoze ari ntara ya Ngozi iharurwamo abana bo mu ibarabara baba bamajenani iyahoze ari Kayanza amajena 350 nayo iyahoze ari Kirundo igaharurwamo abana nk'amajena 3 uko barenga igihumbi rero birirwa basegerereza hirya no hino mu masoko n'imbere z'inzu z'uburiro amabarabara adasigaye inyuma hari n'abandi muri abo birirwa barasura mu mayerara bahiga utwo bajya ibibazo kuri abo bana n'umuringira ugeze kubabaye bo mu ibarabara bara Burundi bikarushiriza barara ku mabaraza y'amaduka canke mu nzu zitaruzura iyo bagwaye kibi kibazo gikomeye amwe mu mashirahamwe yita ineza y'abana avuga ko agerageza gufasha ariko nayo akagera igihe akananigwa bamwe muri abo bana barimo ubukozi bw'ikibi mu mashirahamwe yitaho ineza yabo bamwe bavuga ko biba bagakubita abakobwa canke abagore bagomba kubasahura utwo bafise hari naho bigera bakabashurashuza ku ngufu yabo. Ikibazo cy'abo bana amashyirahamwe yitaho ineza y'abana avuga ko bisa naho leta yananiwe kugitorera umuti. Amashyirahamwe avuga ko ata politiki nyayo yo kubitaho leta yigeze ishinga ari nacyo gituma utwigoro twose tubimpfa gusa.
Umuhari w'ugwaruka Mijeb ubona ko igwirirana ry'abana mu mabarabara ritegwa n'inyifato ya leta yagiye itesha agaciro inyigisho mu gihugu bigasongerwa isibe n'ubukene bumaze igihe kinini bwugarije Abarundi. Bivugwa na Daniel Ngendakumana, umuvugizi w'umuhari w'ugwaruka Mijeb.
Ubwa mbere inyigisho zateshejwe agaciro usanga abantu bavuga bati twiga n'ibifatiswa nta kwiga atakamaro bigifise. Nibyo byumviro bikunyurwa n'amajambo y'abategetsi bamwe batesha agaciro amashuri aho kuyubaka nk'isoko ry'iterambere. Icya kabiri ubukene bwiyongereye bigatuma abana benshi batarya neza. Ibyo bituma umwana adakora neza mu bwonko, ubwenge aho kwiyongera bugakwama. Bica bituma adashobora kwitwara neza ku ishuri, bikamuviramo guhitira cyane rimwe na rimwe agatanga n'akabazo kazozo agatakomoka. Ikindi cya gatatu ni nko gutituruka k'ubworozi bw'ibitungwa bishemeye nk'inka, murano ko bwasubirijwe n'imigambi itagira intumbero. Imigambi itagira intumbero nko korora isazi, korora imisiba, ibyatumye abana batakironka amata, imiryango igatakaza n'ubushobozi bwo kwikenura. Ikindi navuga ni nk'uko nk'amavarere y'Ikirundi yatiturutse, Uburundi bwahora mu muco w'ubuntu, umwana ntiyari umwe, umuryango wose waramurera. Ubu haragwiriye inzankano, ukwikunda, kutumvikana, ubuntu ntibucigishwa, ntibakigira ubuntu. Ibi byose rero bituma abana batakaza icyizere, bagahungira mu bisagara aho bibaza ko hari ubuzima bwisunuruye. Ukabona aho nyine bashyitseyo bagwa mu gahundo. Kenshi usanga bahitamo ibiyobyabwenge, ubusuma, ubuhumbu n'izindi ngeso zitabaho iteka, bigatuma naho nyine usanga babaye mu buzima budashemeye. Ikindi gikomeye cyerekana ko leta ifite uruhare rukomeye muri ibyo bintu ni uko hariho guhonyanga cyane cyane amategeko, gusesagura amatungo ya leta, ibiturire n'ubundi bunyonyezi bikorwa cyane cyane n'abari mu nzego za leta. Ibyo rero cyari bituma n'abanyagihugu icyizere cyo kuba gitera gisubira inyuma nk'ibirenge.
Umuhari w'ugwaruka Mijeb ubona ko naho impinga ikiri ndende, inyishu izoshoboka mu gihe leta izoba yitayeho ineza y'abanyagihugu mu gushyiraho imigambi itomoye y'iterambere ifatiye mu kurwanya ubukene. N'ubu nyine dusubire dukurikire Daniel Ngendakumana, umuvugizi w'umuhari w'ugwaruka Mijeb.
Umuhari mpuzamakungu wa Abarundi duharanira ko abanyagihugu basubiza amaso inyuma, kuko Senderi David yarerekanye ko itagishije gutanga inyishu z'ukuri uko ikora no kwikenura, gutwara nabi, gusahura igihugu. Kandi nituguma kuri uru rwego igihugu kizatemba, tuzokwikangura cyarasunutse. Kubihagarika birashoboka, imiryango ibifitemo uruhara rwo gutanga ibyo umwana akeneye, nko kumurera agashyika mu bigero, kumwigisha, ariko ibyo byose ntibishoboka iyo iyo miryango ubwayo ntaho nikora yifise ubukene cyane yaremetswe ko umutwaro n'abategetsi batitaho abanyagihugu. Leta yasabwa kwerekana ko ari umubyeyi w'igihugu, ikongera kwerekana intumbero y'ukuri mu guteza imbere Abarundi, gushyigikira uburimyi n'ubworozi, gushyigikira igisata cy'indero no kwigisha no guhemiriza kubahiriza amafarere y'ubuntu. Ariko iyi leta iriho ubu igumitwara nk'uko biri, nta cyizere gihari. Nicyo gituma umuntu mpuzamahanga w'Abarundi Mijeb uhamagarira Abarundi bose kurengera ubutumbitumbe barimo, kugira twubake ubumwe bw'abarwanira neza y'igihugu. Dukeneye guhindura ubutegetsi bw'iterabwoba buveho, ubutegetsi bwitwaza igikenye buveho, kugira ngo turokore igihugu cyacu igishoboka. Igihugu cyacu kirakeneye gutabarwa, kandi nitwebwe twese biraba.
Daniel Ngendakumana ni umuvugizi w'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'Abarundi. Mwavyumvise ko leta ifite uruhara rukomeye muri urwo rugamba rwo gukura abana mu mabarabara, ariko kandi n'uruhara rw'abavyeyi ntaseswa. Nino ngaha duciye dusozerera ikigabane ku isoko cy'uno munsi. Mwakoze mwembi mwese abariko barakurikira urunani rw'ibimenyesha makuru. Ikindi kiganiro ni mu ndwiza. Pia Gahungu ni jenari kunda kibashikiriza mugire mahoro akagaruka.
Cyari kiganiro ku isoko.
Urakoze Pierre Gahungu n'abajeje isozera n'amakuru nk'abashimiye mwebwe mwese batiste yombi. Ngashimira n'abagenzi anje mwese gutikiwe afite kubatirukaniza mugire amamubahwe mubanye mu byanyu na gahwana.